Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru mwateguriwe na radio yanyu. Muri Tanzania, abana bagera ku 1,500 baturutse inkambi ya Nduta bajya mu byaro gushakisha imibereho biturutse ku bukene bw'ababyeyi.
Mwakazi nk'umubyeyi n'utwa pokeye bivanye n'ubukene afise arasobora kucatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasha ukazisanga ingya zirakenye mu rugo.
Uwo ni umwe muri abo babyeyi. Muri Guinea, abasirikare baheruka gufata ubutegetsi biyemeje gushyiraho leta y'agateganyo. Naho Zimbabwe yasabye abakozi ba leta kwikingiza COVID-19 cyangwa bagasezera ku mirimo. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yo kuri iyi saha turayahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ubuzima muri Zimbabwe yatangaje ko abakozi ba leta basabwa gufata inkingo za COVID-19 cyangwa bagasezererwa ku mirimo. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Zimbabwe imaze gucandaga gushika ubu abantu 2,270,000 yihaye kuba imaze gukingira abantu 15,000,000 mu mpera z'uyu mwaka. Leta ya Perezida Emmerson Mnangagwa itangaza ko yaguze inshanjo zo kwirindikiza cha COVID-19 z'agaciro k'12,000,000 y'amadolari zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Ziyambi yatangaje ko abanyazimbabwe batazotegekwa kwicandagisha ku nguvu ko yamara abakora mu gisata cya leta bategerezwa gukingira abanyagihugu mu kwicandagisha. Leta ya Zimbabwe ikoresha abantu barenga 200,000. Abigisha nibo bagize igitigiri kinini muri bo. Ziyambi yavuze ko hazogera igihe batazoba bashaka abigisha baticandagishije. Abantu banduye umugera wa COVID-19 bemejwe na leta ni 125,671, mu gihe abamaze gupfa ari 4,493 kuva ikiza cha COVID-19 gitanguye kwiyadukiza mu mwaka urangiye. Abarenga icya kabiri muri bo bapfuye mu mezi abiri arangiye.
Muri Guinea, abasirikare baheruka gufata ubutegetsi bagatesha agaciro itegeko nshinga biyemeje gushyiraho leta y'agateganyo. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Itangazo ry'uko hagiye gutunganywa leta mfata kibanza muri Guinea ryashikirijwe mu nama yabaye hagati y'abasirikare n'abategetsi bari basanzwe bari muri leta ya Perezida Alpha Conde, ubu afashwe imbohe kuva ku munsi wa Mungu. Umusirikare mukuru yafashe ubutegetsi Mamadou Doumbouya, akaba kandi umuyobozi mukuru w'umugwi w'ubumwe n'iterambere CNRD, avuga ati twifuza ko ibikorwa byo gutunganya leta mfata kibanza bikorwa mu kwizera Guinea nshasha y'ubumwe n'iterambere. Doumbouya yongere avuga ati nta guhiga canke gufata abategetsi bakuwe bagasubirizwa n'abasirikare mu gihe cya kudeta bizoba. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bavuga ko uwo mugabo w'imyaka 83 atakibi bamukoreye kandi ko abandanya kuvugana n'abaganga biwe. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze niho Perezida Conde yatsindira ikiringo cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu, inyuma yaho ahinduriye ibwirizwa shingiro kugira ashobore kongera kwitoza. Ayo matora yatumye haba imyerekano igizwe n'uruhagarara mu gihugu cyose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibihugu bigize ubutunzi bwa Afrika y'uburengero ECOWAS baranebaguye iyo kudeta muri icyo gihugu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi kwa kabiri aragenderera leta New York n'iya New Jersey kwirebera ibyononwe na Serwakira Aida. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ibisigarira by'igihuhusi Aida byateye imyuzure n'imiyaga igenda iratema itongora muri ako karere. Biden ejo kuwa mbere yaratangaje ibihe by'amakuba mu bice bimwe bimwe by'amaleta ya New York na New Jersey byasinzikajwe bikomeye n'igihuhusi Aida mu ndwi irangiye, byatumye leta ya Amerika isohora amafaranga agenewe gufasha ayo maleta. Amafaranga azohabwa abagira imirimo y'ubudandaji n'abanyagihugu basanzwe mu bice bitandatu byo muri leta ya New Jersey hamwe no mu bice bitanu byo muri leta ya New York, aho imvura isegenya yateye imyuzure mu mabarabara, mu mazu n'amamangazini. Igihuhusi Aida cyahitanye abantu batari munsi ya 50 mu mareta atandatu ari mu buseruko bwa Amerika harimwo abantu 27 muri leta ya New Jersey na 13 muri leta ya New York ninyuma yuko ico gihuhusi kibiciye bigacika muri leta ya Louisiana iri mu manuko bw'igihugu aho cahitanye abantu batari munsi ya 12 cashitse ubwa mbere muri iyo leta kivuye mu kigobe ca Mexico. Muri leta ya Louisiana abantu 200,000 bashobora kuzoba badafise umuyaga nkuba mu kiringo cindwi zitaringi.
Ari yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi barakoze Oriane Tangishaka na Fide Niyongabo bayatugejejeho. Iyi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Tugenda noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Muri Tanzania abana bagera ku 1,500 batorotse inkambi ya Nduta bajya mu byaro gushakisha imibereho. Kenshi biterwa n'ubukene bw'ababyeyi. Ishyirahamwe Save the Children rishinzwe uburezi muri iyo nkambi ya Nduta ryatangiye gushakisha abo bana no kubasubiza mu miryango yabo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Induta muri Tanzania, James Jovin.
Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta Bwana Jamali Abdalla mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi. Muri zo harimwo ubukene mu miryango.
Katika kipindi cha mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana basanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye.
Bijiji sehemu yoyote ambapo watakapokuwa sisi tuko tayari kufika, mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakaokuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswe muri iki gihe.
Ni ukuvuga ko bivana n'uburyo babona muhira budameze neza kugira ngo babeho canke bajye. Ni ukuvuga umwana amaze kubona ko muhira atankoni iri kuziko atavyo havajya atagerageza kuja hirya no hino kugira ngo arondere ibyo ashobora kuba yorya byasubiye guhambya byose.
Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu. Ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu gufyatura.
Ni kuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'ababyeyi atatu bafise bigeza ko. Ni kuvuga uzosanga kenshi nk'umuvyeyi nutwa pokeye bivanye n'ubukene afise arasobora kucatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasha ukasanga ingenzi za Kenya mu rugo. Abandi nabo kenshi uzosanga ari abantu b'imboregwa uzobasanga mu birabo kenshi uzosanga ari abantu bakunze intu z'imigorigori. Kuvuga ko amaze kuronka ivyo vy'ibiribwa vya pokeye acagurisha kugira ngo agende kunywera inzoga injya muhira zikatazikena.
Hariho n'ikindi kintu rege gishasha cadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira ariko nta vyemezo nyezi na turaronka navyo nyene igipolisi cyagikwiye kugira iki gukora kikaraba yuko ari ico kwibi ayo matohoza kikayakorera ko kikaraba ko ari ivyo cyangwa ko atari ivyo kandi barabana nyene bakiri bato bato bari munsi y'imyaka 10.
Mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana abo bandi barundi batuye mu nkambi basavye uko amashyirahamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'ababyeyi akabaronza ifashanyo zihagije cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Leta ya Tanzania rero nitezure kuko turiunga mu nkambi abandi bakajya mu boyi iyo mu bisagara abenshi bamaze iminsi batoroka. Twasabye leta nk'umubyeyi
icyo twasaba rero twasaba UN umubyeyi wacu arabe ukuntu vyogenda nirabe ukuntu yobigenza hazogera igihe n'abandi bazoze barapfiriye kubwo kubw'inzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 900 mu bijyanye no kuronswa ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho byo ku ishure. Ariko hakurikije bitegire bitangwa umuvugirizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga 700 bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, kubw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Muri Guinea uyoboye abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé akomeje gushyira hagaragara imigambi ye. Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya ijeje abanyagihugu ko bazashyiraho leta y'ubumwe izatunganya inzibacyuho. Yabwiye kandi abashoramari mu gihugu cye ko igisirikare kizubahiriza amasezerano asanzweho. Kuri uyu wa mbere, Lieutenant Colonel Doumbouya yahuye n'abaminisitiri n'abategetsi bakomeye ba leta yavanyweho. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Temistocre Mutijima.
Abo basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uyu wa mbere. Mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta, abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Video igaragaza Bwana Condé yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje, ariko bigaragara ko yatsinzwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Condé mu 2020, ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali, naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Condé wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane, mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Condé bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande, ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Condé yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Condé agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Condé yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temistocre Mutijima. Nongereho ko umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé bahanganye kenshi mu matora Sedou Darain Diaro wigeze kuba minisitiri w'intebe wa perezida Lansana Conte uyobora ishyaka UFDG Union des Forces Démocratiques de Guinée yatangarije radio y'Ubufaransa RFI ko yakiriye neza impinduka yishimira ko abasirikare batahutaje uwo bavanye ku butegetsi asaba ko abayoboke be bafunzwe bafungurwa bwangu akanavuga ko yiteguye gutanga umusanzu wo kugarukana demokarasi muri Guinea mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika abigeme n'abakenyezi bakunze kugira ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biturutse ku kutamenya ibijyanye n'ibyo bice by'umubiri umurundi kazi Samantha ni nahazwe uba muri leta ya New York inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba impuguke mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu n'imyifatire avuga ko kudasobanukirwa biterwa nuko nta biganiro biba hagati y'abana b'abakobwa n'ababyeyi babo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka
murakoze cyane reka mbaze ndabashimire kuri aka kanya mu mpaye urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe navukiye i Bujumbura amashuri y'intango nayagize kuri Ecole Internationale de Bujumbura hama mbandaniriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara cya New York narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ibyigwa bijanye n'amagara ajanye n'umushaha narakoze ubuzi butandukanye ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijanye n'amagara y'ibihimba birondoka
Ego Samantha urakoze cyane kutwibwira ko batari bakuzi bakoze cyane hama Samantha nigiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cyagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka
ikintu cy'ambere na mbere nuko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe cyangwa ari abakobwa bose i Burundi naho rero naciye nja gutohoza baza inshuti n'abagenzi mu nyuma nza gusanga ari twese tutabyigishijwe nasanze ibintu byose bijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka badakunda kubiganira kubera mu mico kama yacu bavuga ngo biteye isoni hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko cyangwa n'ibyo bari kubaragira babyigishijwe n'ubuhinga bwa none cyangwa bakaba babyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi cyangwa batanabyumvana neza
Ego urakoze cyane hama tumwe muturare nk'uko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifisa akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi ni nk'ibihe wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko ariko tumwe mu turere utundi tw'ibitavugwa bitaganirwa ko ni nk'utuwe
kimwe mu bintu ngo bishira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijanye n'uko umukobwa ariko arakura hama ikindi cifuzo canje nuko twokwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda aho rero akaba ari mu myaka ya 12 canke 13 kubera nkifise imyaka 15 twahora tujana n'umwigisha wacu wa biology kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ku gafuko hama kandi no kwirinda umugero wa sida ngico namye nibaza kuva kera ni gituma muri ibyo bikorane haja gusa abahungu niyo yindi mpamvu yatumye shaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu
yego uratanze uturorere tw'ubutinyanka tutavuga cyane none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye canke mwo bigira cyane cyane ku bavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo abana babo mubona mwohera hehe cyane cyane
Jewe kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwo nk'umurundi kazi n'amasanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora. Novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo babyeyi, shaka kwegeranya ababyeyi bacu, nongere nishure ibibazo boba bafise canke ibyo babibateye amakenga tukabiyaga. Kubera tutabyigishijwe tukiri bato canke tutanabiganiriye n'ababyeyi, uca wumva ko nabo batabiganiriye n'ababo, ni nacyo gituma batazi naho bobihera. Mugabo tugiye hamwe tuzoronka ibyo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe mfasha n'abandi dukorana, ama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no guhwaruka.
Ego no kuvuga ko wewe wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nk'uko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugururira ico kiyago n'abana babo, niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri bo.
Ego
ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi, abavyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize kubijanye n'ibihimba vyirondoka, kubijanye n'amagara y'ibihimba vyirondoka, barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijanye n'ibimibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera. Kuri ayo makenga mubishura mute mubona hoko gwiye?
Ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijanye n'amagara y'ibihimba vyirondoka, ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato. Icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye, umwana uramwereka inzira nziza nambi ukanamubwira igituma. Utamubwiye igituma ntacyo uzoba umufashije, uzoba uriko umuta mu rudubi. Hama hari ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose buvuga yuko abo bana ubigishije ibijanye n'imibano mpuzabitsina kare niho bafata ingingo zitazobamerera nabi muri kazoza. Nk'akarorero, nije kuri kaminuza ya Hunter hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata c'ivyigwa vy'umushaha ivyo bita psikoloji. Muri ivyo nyene naho nkaba nasanze biri mu vyo twagiye turabona.
Urakoze cane, urakoze. Hama kuri wewe none umwigeme akwiye kwigishwa none ibijanye n'amagara y'ibihimba vy'irondoka kuyihe myaka? Ni ryari umwigisha canke umuvyeyi canke umurezi yotangura kumubwira ibijanye nabyo?
Umwana wese akwiye kwigishwa ibijanye n'amagara y'ibihimba vy'irondoka kuva akiri muto. Dukwiye gutangura kwita ibihimba by'umubiri amazina byagenewe. Hajya hasi mu magara, agapiti, agatiti, umuswapi, ibyo byose siko byitwa. Twari dukwiye kubyita uko bisanzwe byaragenewe. Kujya dusanzwe tutagira isoni hageze kuvuga ivi canke ino canke uruhanga canke n'izuru, niko dukwiye kuvuga ibyo bindi bihimba bitaduteye isoni bikavugwa nk'ibintu bisanzwe. Urumva rero bijanye n'uko umwana angana niko ugenda umwigisha bishasha. Dufate nk'umwana w'imyaka ibiri, turazi ko yumva ibintu akabisubiramo atanazi n'icyo bivuga. Hama uko agenda arakura niko atangura kubaza ibibazo umuntu, hama uwo muntu akwiye kwishura atabwoba burimo. Tutarinze no kuja kure, abakobwa benshi ntibigishijwe ukuntu binyoga ku gitsina. Hari abo twumva ko bakoresha amasabune akaze cyane atanakwiye kurenga hanze y'igitsina. Hama kandi karorero notanga ko ku muhungu naho ukamwigisha ingene yoza aroza igitsina adasiramuye. Nivyo byose bintu
ni ibintu bihambaye cyane tutakunze kumva na gato. Kwigisha umwana w'umukobwa ingene yisukura, umwana w'umuhungu ingene yisukura, koko ni ivyigwa, ni inyigisho zikwiye gutangwa kuko ndakeka nkuko babivuze abavyeyi usanga ico kiyago atari cinshi hagati y'abana babo nabo kumbure ni naho ibibazo bimwe biza byaba ari by'amagara yabo ugasanga baratanguye kugwara ingwara zitandukanye kumbure uraza kutubwira zimwe muzo baca bagenda baragwara kubera byo kumbure waraganiriye nabo wara ashoboye kumva ibibazo biva kuri ibyo bibazo bitewe n'uko utabiganira ko none nkuko wari kurabivuga umuvyeyi yotangura mubwira ate umwana wiwe muto w'imyaka nk'itanu itandatu kugira amutegure kumenya ibyerekeye amagara yiwe n'ibimba byirondoka amajambo yokoresha ni nkaya
kuva ku myaka itanu gushika imyaka munani byo babyiga umwana yigishijwe ko umubiri wiwe udoda urahinduka bukebuke akarorero notanga nuko nk'umwana afite imyaka indwi atangura kumota mu kwaha bikaba ari ibintu bishika inkabuzo akaba ari hormone zitanguye kuba nyinshi muri iyi minsi cyane cyane kubera ubuhinga bwa none hari ibyago dukwiye kuronka muri iyo myaka nyine nko kubasigurira yuko guhuza ibitsina bigirwa n'abakuze gusa
ego ni ukuvuga ko icyo uvuze ni uko kumbure nk'akarorero uvuze kerekeye gutangura kumota mu kwaha aho ni naho hoba habonetse akaryo k'uwo muvyeyi ko gutangura icyo kiyago
ego
uranavuze kandi ikintu gihambaye cerekeye ako karyo abaronse kuko nasigurira uwo mwana yuko umubiri wiwe ugiye guhinduka agiye gutangura kubona ibintu bitandukanye ku mubiri wiwe uti rero ni naho karyo kuko umubwira yuko guhuza ibitsina ari ibintu by'abakuze gusa ni ikintu gihambaye uvuze ahama rero kandi wavutse kubijanye n'umuvyeyi atangura kuganira n'umwana wiwe hari abavyeyi usanga byoroshe gukora ugasanga aratanguye ico kiyago araganirije umwana wiwe kumbure ni ikintu kimworohera ariko hari abavyeyi bigora cyane hari abavyeyi bavuga bati je byo ntavyo nigeze numva umuvyeyi wanje ambwira kumbure ni ibintu biteye isoni umwana wanje nina atangura kubimuganiriza ntazonyubaha hari bitabo canke inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka abavyeyi boronka kugira ngo bibafashe kumenya uburyo bwo kuganira n'abana babo ibintu bitanguye guhinduka nabo nyine batinyuke bave muri ayo masoni baba bafise nk'abavyeyi hari bitabo n'izindi nyigisho bashaka kuronka bozo nka he
ibitabo bijanye n'izo nyigisho biri mu Burundi ntabyo ndaronka mugabo nk'uwoba ariko aratwumviriza akaba afise ibyo yoba asanzwe azi yonja akara akampa ibyo noza narakoresha mugabo hari ubushakashatsi ndiko ndegeranya kugira nandike icyo gitabo nkaba nari nshaka rero gutera kamu abanditsi b'ikirundi bumfasha tukaja hamwe tukandika ibitabo biteza imbere urwaruka rw'i Burundi nabo nabo muri diaspora nashaka kongera ko ngire ababyeyi bafise abana bavuga icyongereza cyangwa n'igifaransa yuko hari ibitabo byinshi biri nko kuri Amazon cyangwa muzonyandikire nzobafasha kurondera
yego urakoze cyane kumbure wo cufatira aho kakajye ko gutanga telefone zawe cyangwa aho bo kuronka kumburuka na bumenyi Samantha nini nahazwe bo muronka hehe
urumva ndashobora kubabwira kuri Instagram yanjye ni urubuga rwa Instagram iryo zina riri mu cyongereza ni The Burundian Sex Educator
aho ni ku rubuga rwa Instagram ahandi hoho haba kuri telefone ya WhatsApp cyangwa kuri Facebook handi bokuronka ni he
kuri ndafise na email boshobora kundonka ko hama ni The Burundian Sex Positive Educator @gmail.com
Shuti mwarimo duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mbashimiye cyane kuba mwahisemo kurikira radio yanyu nshimira na bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho washyize hamwe amajwi ni Dieudonné Cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukamusi tubasezeho tubifuriza mwese ibihe byiza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.